mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cyo 18 muri 10 na Jodiane na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya
bariko baraka mahera araho bavuga ngo bafite ibiriyo araho bavuga ngo bafite imisi mikuru ugasana ku mwana baramuhindanye batumye ko ashora kuzana ifu cyangwa umuceri.
Uyu ni umwe mu bavyeyi b'abarundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atari ivyatsi ingeso ya bamwe mu bigisha b'abakongomani batuma abana ibifungurwa igihe PAM iba yabitanze. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Akombaze ndabwire muri make ko perezida wa Venezuela ariwe Nicolas Maduro hasaba ibiganiro no batavuga rumwe yemeza ko ariwe mukuru w'igihugu kuri no saha wonawe ni Juan Guaido abicishije ku kiganiro yo kuri televiziyo y'igihugu muri Venezuela. Maduro ejo kwa Mungu yagize ati ndugure twa mugina reka tuvugane ku kibazo kiri mu gihugu cacu kandi tubironderere inyishu politike so mukino w'abana ndugure twa mugina. Muri ico kiganiro cafashwe ku munsi wa gatandatu kigaca ku mati kuri televiziyo y'igihugu ejo kwa Mungu, Maduro yasiguye ko ibimenyesha makuru mpuzamakungu hamwe na za ambasade z'abanyamahanga ari byo vyamamaza icyo biro cyo gushinga leta ibangabanganywe n'ihari kandi by'ukuri itariho. Maduro yavuze ko Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ariko arakora amakosa kuko ngo agiye gusesa amaraso muri Venezuela. Ahamurika ko perezida Trump yashikirije kwa Mungu ko kimwe mu bya Amerika ishobora gukora muri Venezuela ari ugukoresha ingufu za gisirikare kugira ngo Nicolas Maduro akinjure. Ivyo Trump yabishikirije mu gihe ejo nyene kwa Mungu hari cyo kiringo cha nyuma Maduro yahawe na bimwe mu bihugu vya Buraya kugira ngo yobe yaratinjuye akava ku butegetsi. Abategetsi babiri mu gisirikare hamwe n'umwambasadeur umwe baratanze imihoho muri leta ku munsi wa gatandatu kandi bakemeza yuko Juan Guaido ariwe mukuru w'igihugu w'imfata kibanza. Gushika ubu ntibiramenyekana abasirikare bashigikiye Guaido cyangwa batamushigikiye, ariko we akomeza kubahamagarira yuko bomushigikira urugamba bakarugwaniriza hamwe. Abategetsi mu izinga rya Bahamas bashikiza ko abimukira bashika 28 bamuka muri Haiti bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma y'aho ubwato barimo buzamiye mu ibahari. Abasirikare ba Bahamas bavuga ko bashoboye gutabara abimukira 17 muri bo harimo babiri batowe ku munsi w'Imana ejo. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bagenzura ibahari ya Bahamas barafashije mu bikorwa byo gutabara ubwo bwato bwibiye ku munsi wa gatandatu ku birometero 10 imbere yo gushika ku izinga rya Aba ni mu buraruko bw'iryo zinga rya Bahamas. Haiti ni igihugu mu bikenye cyane ku isi kandi abanyagihugu baharurwa mu bihumbi badashobora kuronka visa zo kuja mu bindi bihugu bahitamo guca mu nzira zigoye kandi zitemewe n'amategeko kugira ngo aje kuronderaho ubuzima bwo babera bwiza. Abategetsi muri Bahamas bavuga ko bamaze gufata abimukira 300 bamuka muri Haiti aho umwaka ugeze ubu. Papa Francisco mungere wa Ekleziya Katolika ejo kwa Mungu yaragendeye Emirate Zunze Ubumwe za Barabu abaye papa wa mbere yagendeye ico gihugu c'Abarabu kuma muko y'idini y'abayisilamu kuva atanguye amabanga yiwe mu 2013. Papa amaze kugendera ibihugu bitari bike birwiriyemwo abayisilamu. Papa Francisco yatumiwe n'umuhungu w'umwami wa Emirate Zunze Ubumwe za Barabu mu nama ihuza abafite ukwizera gutandukanye aha umwanya uri musi amasaha 48 bitekanije ko ashikiriza impuka ya misa kuri stade ya Abu Dhabi ejo ku munsi wa kabiri. Vyiteze ko iyo misa izokurikiranwa n'abantu bababa 200,000. Abantu bashika 10% muri Emirate Zunze Ubumwe za Barabu ni ukuvuga abashika umuliyoni nibo bakatolika gusa. Benshi muri bo n'abakozi b'abanyamahanga bagiye muri ico gihugu bavuye mu karere ka Aziya. Vyumvikana ko abasigaye ari abayisilamu kuko ari igihugu kigenzurwa hanini n'abayisilamu. radijwi ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 5531 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 1922 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu kiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cacu tugihereneza na neza mu ntara ya Bubanza ari mu gihugu cyo Burundi ivugwamwo igwirana ry'abantu rirengeye urugero mu ntwaro bemeza ko mu ndwi imwe gusa havuka abana barenga 150 ku ikomine imwe ivyo ngo biko biragira intandaro ikomeye y'ubutunzi bw'iyo ntara no kwiteza imbere mu banyagihugu mu byumva mu nkuru twategure na mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse
Abeshi harimo n'ubusambanyi ugutwara abagabo babandi ugasanga n'umugabo afise abagore babiri ku ruhande uwo mugore amutwaye akamuteza inda mu rugo arimo yarafise umuryango kandi ko rero umuryango ucuguma abana biyongera bakaba benshi
uyu numwe mu banyagihugu bo mu kigwati cya Muyange ya kabiri cyo muri komine Bubanza asigura imvo y'irondoka riri ku murindi munini ryahabaye bivugwa ko abagabo batunga abagore benshi Ku ruhande rw'abagore bakisigura bavuga ko bahendwa
hari gihe bahurira nk'iyo akaronka umuhenda yagiye kuhiga amahera guca amahera yo muzabujumbura ukacusanga ajaza nyinda none umva ereka mukaribwa nikaryamanwe ereka
Negaracyora kujya kugukuriyo musigara.
Eh.
Avuye
ino. Aguhenda ngo nta wundi mugora
afite. Nta wundi mugora afite.
Eh, niko rero baduhenda.
Ukadubona arashitse. Uramuha karibu ntureka kumuha.
None wacu mureka kumuha karibu.
Nawe wahenzwe n'uvuye he?
Jewe. Iriya muzamuramba nanje amavuko yiwanje ni mukayanza. Nabanje gushikira kwa mwene wacu kumuyebe muri musigati. Hama nzakura mutsamura mwanje abepfo mu busongo. Hama rero acarambo na acarandesha amaze kundesha mbarira uko atamugora afise yapfuye amusigaye utwana tubiri urumva rero amaze kuza yasiza karato yambaye n'agapataro keza nawe ucuvuga ati noneho ndaguye ko umaze kugera mu nzu utubona utanguye kugira ibibazo bya wa wundi mugore
nubwo biruko abagabo bifuriza neza umuryango babona ko uburyo babayeho butoborohereza kubangikanya abagore benshi
nka jewe ndabo uburyo ufise n'umuryango ufise sinkisi nibiwutunga nta ndagira kabintu ja guhiga ufisanga uwo muryango wa mbere ubuza amahoro kubera nirasi utuyironka rinke ingaruka mbiri ntera mu muryango kuko bagasitashobora gukwira
sinigirira Charlotte umwe mu batware bo mu kigwati cya Muyange akebura avuga ko abana batakiritunga nkuko byahoze hambere
abantu bo ngaha n'abantu bakenye cyane mu buryo bubaho novuga ko ari bo banyuma babaho bakaba nabambere bashaka kurutana abagore babiri nta buryo kandi n'uworarara ronka uburyo ntiyoronka ibyo gusanzaza kujya waguye ngumi miryango ntatunga ririmo n'ugusesa kuragusa
amakuru dukura muri kino kigwati nuko hagezaho ibihano bijamwo ku bantu barenga ibigo Abantu bagera kuri 10 bagizwe n'abagabo hamwe n'abakenyezi nibo bari mu minwe y'inyamira mabi ibubanza urongoye zone mitakataka irimo ikigwati cha Muyange Jacques Nikwitegetse asigura ko ubuzima bw'ubukene babayemwo ariko butuma biva mu nyuma mu kuvyara benshi
tumaze iminsi tugisha amanama n'abo twafashije ubone no bafunzwe abantu bo ku Muyange rero barangwa kubera ko bafise imigezi zitandukanye kuharika no gucikiza babigira cyane gusumbya tundi ture twazo ni mitataka ariko kama twagije amanama twihaniza nabo tubafata ariko kubera iyo mvo yuko kenshi ukunda gusanga bahaba mu buzima bugoye asanga rero umugabo azanye umugore uno munsi cyangwa ejo abona umenga inzarigo mufate acahindura akagomba kuzana uwundi gucyo gucyo kumahindura hinduranye ariko turabihaguruka kugira ngo tubigwanye bose tumaze tubihagurukiye
Nyumba kumi mu kigwati cha Muyange sinigira Charlotte avuga ko bagerageza guhimiriza ibijyanye n'ikoreshwa ry'uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi umuntu atifuza ariko rero uyu nawe yabona ko intumbero nyamukuru y'abagabo ari kurondera abana
twebwe iyo umaze umugabo kuguhenda akaguhenda akakuzana akuzana azi yuko utari mushikiwe aje guhiga abantu none twoca tugira gute tubarize nawe ukuntu twobigira
kubera ko komine Bubanza iherutse kwakira abana bavutse mu ndwi imwe bagera ku 156 buramatari w'intara ya Bubanza Nobis Terence Butoyi yibaza nimba ingorane ziva kuri iryo gwirirana muri leta bazashobora kuzikemura na rya zarije hasanzwe
tukibaza mu mwaka naho makubine yose mu ntara yose usagara abantu benshi cyane ha rero bice bitugora usanga mu mashure mu myaka ya mbere atari bitigiri byinshi cyane katugora kubakira ugasanga kwa muganga n'abantu benshi cyane no kurusanga ibintu bishobora kutugora muri leta kugira ngo dushobore kuba tuganiriza mu tubazo cyane turiye tugasaba rero ko abene igihugu cy'ukuri bo tugabaniriza umurindi bakemera bakabyara bake beza bashobora kurera no kurihira ibikenewe aho kubyara benshi bizobatera n'ingorane kugaburira kwigisha gufungurira
ikigwati cha Muyange kigizwe n'abateshejwe izabo hamwe n'abantu aho nikora baje bava mu turere dutandukanye amakuru duhabwa na umuntu waro nuko abantu bahaba baharugwa mu miryango hafi amajana indwi mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse arakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi n'Abarundi nyuma yaho ishami rya ONU gita impunzi HCR ribeshurije amakuru yuko hari imyambaro ya gisirikare yo barafatiwe mikambi y'impunzi z'Abarundi iri mu Tenderi muri Tanzania impunzi z'Abarundi ziri muri iyo kambi zivuga ko ziriko ziratotezwa na polisi ya Tanzania zikongera zikadodoberezwa na bagenzi babo babagiriza kuba abarwanyi polisi ya Tanzania irahakana ivyo vyagirije abavuganye na mgenzi wacu Fide d'Antoine Sabimana airuka kubagendera basaba gukingirwa no kwegezwa inyuma y'umupaka Tanzania ihana n'u Burundi
Izo munze barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakonkara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bafatwa mu masaha y'ijoro bagatwagwa ahantu batazwi aho bagirirwa nabi aba ni bamwe muri izo mpunzi bigana ku bintu bimeze
ni kuri umutekano w'ikambi cyabona neza ko udakwiye ndashishikira kubivuga ko asasa umutekano nk'abo wishungeye asasa bibaye nk'abapolisi nyine ba Tanzania ariko barafite abatware ariko twita abarongozi babo kweri barabangamiye kandi kuko aranagera gihe mbere abantu kenshi usiri ku muntu w'umubyigero utazi bamutwaye kenshi mbere abantu bajyama nk'abatajyamye kubera basubwo bakweri kandi turabona ko dufite n'impungenge nyinshi bivanye n'iri tangazo twaheruka kumva ryajya yigeze kuba rivuga ko impunzi za Mutenderi na Nduta ngo bavuga ngo bazihaye impunzi za gisirikare kumva babitiriwe ko ari abagwanyi
tukibona mu ijoro umuntu akajya agatogwa uwakabaragiye kandi ntagaruka ariko twebwe abamama bamwe bari kubara aho bapfakaje mu bintu tutazi ngo bimeze gute
nibyo bigwanishe bavuga cyangwa iyo myambaro ntirigere iboneka mugabo katusanga nka kamanda w'igipolisi kuko katusanga ariko atatora abantu ijoro ntitumenye iyo batwara wagira ngo ugiye kubaza ngo nibiki ntibishyurwa n'abarongozi basanzwe bagiye gutwara iyo kandi ibintu by'abantu batwarwa mu ijoro kweri baza aho batora ijoro ko ntibatanga amakuru bamenyesha igitumye babatwara uza wumva bukeye ubyubutse ngo nakabaraye bamutwaye ijoro bagira barakurikirana ntimenye n'irengero ryiwe
uretse gufata bagafungwa hari n'igihe batwagwa gukubitirwa mu masamba ya kure
abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya bitwagira twebwe badufana mu modoka z'igipolisi tukagenda tujyamye ku mashoka twibaza bagiye kutwica bakadufunga bamwe ntibadufungira hamwe bamwe babatwara mu ishyamba kubakubikira mu ishyamba ahantu bitwisarago tukabazi ibintu twagira ngo duforoma ngo ingingo gusirikare ngaha mu nkambi natwe turi abakimbizi ukaraba ingene umuntu ameze nawe ugasanga ni n'umuhimbiri n'ibyo bintu by'igisirikare ntabyashoboye sinzi ibyo baba bashaka sinzi uko baba bariko bararondera amahera ngo abandi nabo ngo batwara ngo abantu ngo mu bihugu byo hanze ngo abandi nabo ngo bibishe ngoho mu nkambi ari akadenderezo gusa
izo mpunzi bavuga ko kubona bariko barafatwa ho bari impunzi bagenzi babo bafisemo uruhara
je nibaza yuko hari nk'intuzenya uko nibaza ari nk'intuzenya nk'ababanyi bamwe badodoberezanya hari abantu ngaha tubana badodoberezanya baza baragiriza abantu ibintu by'intuzenya ngo yuko ngaha mu nkambi ngo hari abantu bafite ingoho ariko haibaza muri rusange abantu bagezwe umutekano ngaha mu nkambi bakubwira yuko inkambi ya Mutenderi imeze neza mugabo ukabona amaza gutora abantu mu ijoro babatwara babegamitse ku mashoka sinzi icyo baba bashaka
abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barafite icyo basaba bajeje umutekano n'ishyirahamwe gita ku mpunzi HCR
Soe kwa asaba nga makuungu. Soe ya jejuwe ya gateka kimondi. Soe ya mingina fuhandu hamisha. Kutunga hatuwae tulikumopaka. Mbega ni kuki izikambu zibili. Aliko zigumazi wa negozo onyene. Kandi vyonge tukawatiki kwa kutuwa wagwanyo. Nikubera tulimande mpaka ugihugu chicho shugurundi. Chiko asaba yonekitiara. Nuko yodufasha ikaduha. Urundi gwegeranyo guduha ahandi hantu bashaka kutwimurira tofauti naha mu gihugu cy'abantu nta mutekano namukeye dufite kuri iki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania
cyo nosaba hanini nosaba umutekano mu nkambi turonka amahoro twagomba kwera umutekano nimba ari kintu wabagiriza nk'uwo mushinga ntahe bakamutora izuba riva
icyo twosaba UN n'abajeje umutekano ko basaba yuko abo bantu baje baratwara ubukese kesi kuntuzenya ku gipolisi kire bishikire kuwo muntu bahashike barabe ingo amatatu afitaniye nabo bantu siyo ngo baze baratwara amakesi afiye nabi kuntuzenya ku gipolisi yo kwicana
umwe mu bategetsi b'igipolisi muri district ya Gakonko yatubwiye ko bafatwa abari ku mvuzo z'amatohoza ugasanga haraho biba ngombwa ko basambishirizwa kure ikambi babamo i Gakonko mu ntara ya Kibondo mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania Fidel Antoine Nsabimana ijwi America.
Tuvengaho rero muri Tanzania duce twerekereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo havugwa abavyeyi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda binubira barimo batuma abanyeshure ibifungurwa byo gutanga mu minsi mikuru ndetse n'ibindi inkuru twategure na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste ngaho
Abanyeshure ndetse n'ababyeyi bafite abana biga mu bigo by'amashuri abanza yo mu Rusenda bagayiko basabwa n'abarimo gutanga amafaranga ndetse n'ibiribwa bigizwe n'umuceri mu gihe ari ikiriyo cyangwa se hari abashyitsi bagendereye bimwe mu bigo by'amashuri yo mu Rusenda Byangandora Christian n'umubyeyi urerera kuri Epe Isungu avuga yuko binubira uyu muco w'abamwe mu barimo b'abakongomani bakoresha mu gutuma abana ibyo kujya byo kujya bageze mu gihe cyo gupokera
uretse n'umuceri n'amafaranga ubu bariko baraka amahera araho bavuga ngo bafite ibiriyo araho bavuga ngo bafite iminsi mikuru ugasana ku mwana baramuhindanye bagiye ku murongo batumye ko ashobora kuzana ifu cyangwa umuceri ariko nk'ibyo twaragerageze kuyikurikirana muri mu masira hamwe na zezwa abana hariya mu nkambi baratubwira ko ibyo binatabihare ariko mugabo turabona ko bibandanye byo gutuma amafaranga ninge biratugora kuko ndushobora kuronka kwitaye baduha idolari 12 ndushobora kuronka ibyo baha umwana twara ku ishuri n'ibyo turya na twibwa atange bashobora kuduha zituma z'ukwezi
nkuko abandi babyeyi bo muri iyi nkambi twaganiriye bakomeza babivuga bavuga yuko ibyo kujya basabwa n'abarimu ari byinshi mu buryo bibagora kubona ibyo batanga ku ishuri ndetse n'ibyo basigarana mu kugaburira abana babo mu gihe cy'ukwezi kose niyo senga Denise n'umwe mu babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda asaba abarimu kureka uyu muco wo gutuma abanyeshuri ibyo kurya
we dusaba yuko boza bareka gutuma abo bana imiceri kuko mu gupokera dupokera kira muntu wese apokera itaye yiwe noneza hageze aho batuma abo bana imiceri uwo mwana azagomba yocabaho gute tubyoca agiki
ariko babibatuma ngo kubera ikiriyo
ntago tubizi hari gihe babatuma ntibababwire n'ibyo ari byo abana twababaza bakatubwira ngo nta nubwo ngo tuza tubitwara ku kiriyo ngo barimo ngo baca babigabura bakabitahana dusaba ko batosera gutuma abana imiceri n'ibyo kujya kuko kera muntu wese agira itaye mukwiye umwana agitaye yiwe uwukuza agitaye yiwe none uwo mwana se tugiye turayora buri gihe tuyora tubashyira wumva se byogenda gute
Irankunda Marie umwe mu banyeshuri biga ku ishuri ribanza rya Epe Kahunga avuga yuko nubwo nta munyeshuri birukana kubera atazanye ibiribwa byo gutanga ku kiriyo bibatera isoni kuba hari abandi bana bazana ibyo kujyibo ntibabizane gusa nubwo hari impunzi nyinshi zitishimira uyu muco wo gutuma abana ibyo kurya ku ishuri mu gihe hari umunyeshuri wapfushije umubyeyi hari abandi babyeyi bishimira uyu muco wo gusugwa ndetse no kugemurirwa ibiribwa ku kiriyo kuko bibafasha uyu ni Alex Simbo Ningaruye umwe mu baheruka gusugwa yapfushije umubyeyi
twebwe umuryango twabuze umuntu mu banyeshuri baje abanyeshuri twe dufise bariko biga hariya bari mu muryango bakagenda bakabwira abarimu babigisha hama bakaza kudusura utwo bazanye nitwo dushima kuko bagize ukwitanga ko kuza kuturaba kandi tukagenza gute natwe tukadutera iki impunga yo kurema umutima
Amisi Bulenge numwe mu bari mu bigisha ku ishuri ribanza rya Epe Isungu twahuriye mu nkambi yo mu Rusenda muri village ya Kane ashoreye abanyeshuri bikoreye inkwi ifu imyumbati ndetse n'umuceri maze atubwira yuko ibyo bikoreye ari indoro yo kureba umwe mu banyeshuri babo bapfushije umubyeyi kandi ko ibiribwa basaba abanyeshuri atari byinshi. Yagize ati ntabwo tugora abanyeshuri kuko buri mwana azana duke tugateranya dutuma abana, ubonye urukwi araruzana, ubonye ifu akayizana, nubwo caba ari igice cy'igikombe, natwe barimu tugateranya amafaranga. Mumenya yuko ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri ASER Action Aid rihora ribuza ibigo by'amashuri yo mu Rusenda gutuma abana bo mu nkambi biribwa ndetse n'amafaranga, kuko iri shyirahamwe ryishura amafaranga yose y'ishuri ndetse n'ayandi bikoresho birimo amafishe n'indangamanota. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri Uganda naho na Kivale neza na neza havugwa ubukene bw'ibikoresho bwo mu mashuri. Abana barenga 5,000 b'impunzi z'Abarundi bahungiye na Kivale kuva mu 2015 ntibarapfa bahonyuje ikirenge ku ishuri. Ababyeyi batakamba kugarukirwa ko Pierre Clavernier nkuru umugenzi wacu Kigali aheruka kubagendera.
Winje mikami impunzi ina Kivale mu Buganda usanganirwa n'abana benshi barimo abakuze n'abato. Ijambo rya mbere babwira uwo babonye ni dushaka kwiga. Ubegereye ukababaza aho baherukira mu ishure, bose bakubwira ko baheruka intebe y'ishure bakiri mu gihugu cabo c'amavukiro mu Burundi mu mwaka w'2015.
None ngaha hari abana benshi batiga.
Ababyeyi babo babishimangira n'agahinda kenshi.
Je nk'ubu maze imyaka ine ino abana banje ntibiga, n'ukuri ntibariga ndimbere y'Imana. Urumva ari ikibazo kuko si ntabyo shobora, sishobora kubigisha.
Nta jewe kuva ngira nta mwana wanjye n'umwe rwaje ku ishuri kuva muri 2015. Urundi bose bariga ariko ngeze ngaha bivanye no kumera amashuri yo ngaha zimbye n'uburyo buke buri mu bantu.
Ikibituma nuko amashuri yo mu Buganda azinze. Umwana yiga mu mashuri yisumbuye ashobora kuri hagati y'350,000 n'500,000 y'amashiringi y'amaganda ku gice kimwe, mu gihe wiga mu mashuri y'intango nawe ashobora kuriha ayari hagati y'100,000 n'200,000 y'amashiringi y'amaganda. Abarundi bati ayo mafaranga n'umurengera ku mpunzi isa nuko ari ntawe nikora.
Ntibiga kuko kwiga icyambere kigoye amashuri yo ngaha razinje cyane rwose. Abana benshi impunzi ntabwo biga, ntawe uvuga ngo abana bariga kuko n'ayo mashuri yitwa ngo baragiye ngo arahendutse cyane, usanga nta bumenyi atanga. Ugasanga rero ahubwo aho umwana gukura y'ubumenyi ahubwo akuyemo ubujuju, kuko iyo umuntu yize bitari byo akora ibitari byo.
Umugira neza umwe wenyine niwe yagerageje aritanga guhera muri umwaka w'ishuri watanguye ku munsi wa mbere w'igendwi. Ni fondasiyo yitirirwa umuryango wa Joseph Nishirimbere uba muri Amerika yafashije abana hafi 250 mu ikambi ya Nakivale. Ejide Nimubona aserukira iyo fondasiyo avuga ko nabo bitazohava bikunda ko abo bana bose batiga Inakivale bashikirwa. Intumbero yari yuko ata mwana yoreka kwiga kuko ari impunzi.
Umuryango wacu wifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi yo guma muhira ngo yabuze Minerval muri primaire na secondaire. Tafise umugwi w'abantu udufasha kugendera iyo mihana bakarobanura abantu bakamenya ura yatariye n'ura yariye bakamenya uja ku ishuri cyangwa ku ishuri. Rero dutangurira kubana batari mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri.
Iyo fondasiyo ihamagarira n'abandi bafise agatima ko gufasha kuja kugarukira kuri abo bana batiga Inakivale. Naho iyo mfashanyo ari nk'imajya amazi rivuye mu kiyaga, abana n'abavyeyi bavyakiranye akanyamuneza.
Ndaryohewe cyane peyi kubona nsubiye ku ishuri.
Ndanezerewe rwose n'ukuri sivuze uko nabivuga, kandi nari maze imyaka itatu ntiga.
Ndaryohewe cyane kubona nsubiye ku ishuri ko nari nataye ubumenyi nari
nagize.
Jewe i Burundi naje mva mu 2009.
Ubu tubishima
yabatamutimagira kubwanjije nk'ikarimana yakoreye muri abo bantu kugira ngo baze banatugana nanje nshobora kubirumira ndabishima kabisa bimwe bivuye ku mutima
byakira neza cyane yaba twebwe twaje twari imana twaje tubahereza umugisha konye
inakivale ababyeyi n'abana bahamagarira abandi bagira neza kubibuka kugira ngo ubwo gwaruka rusubire guhurumbira ishure byeklabe n'inkuru Kigali kubwijo rya Amerika
tukiri muri yo kambi nyene abarundi bahahungiye co kimene n'izindi mpuzi baherutse kuronswa isoko nshasha mugenzi wacu je ni mukankusi yavuganye na Ive Irakoze umwe mu barundi bahungiye na Kivale atangura amubwira ivyo soko
isoko izoza gufasha kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka aho badandariza biteze imbere bashobore kuronka ingene basahiriza uko pamu na sere babafatisha kugira ngo bagahonga hamwe kandi
uravuze ko iryo soko rije kufasha impunzi kugira utundi tuntu twaza twiringira ku byo HCR ibafashisha muri uyu mwaka wa 2019 hari cyaba cyarahindutse mu bufasha abafasha impunzi bazaga
gusikubo na kirahinduka ubufasha turonka nibwa bundi z'ifungurwa turonka buri kwezi bijya biro 12 by'ibigori na 2 z'ibiharage n'amavuta y'itiro n'inusu nubu y'itiro n'inusu ni ukuvuga biracyari gutyo nta kirahinduka muri uwo mwaka
ubu tuvugana aho uhagaze ni hafi y'umudugudu witwa New Congo hari amakuru yagiye yavugwa mu gihe habaga amatora muri Kongo ko hari abantu bahungaga bahungira no muri Uganda hari aba baraje aho ngaho mu nkambi ya Nakivale cyangwa se baba barasubiyeyo nyuma y'uko amatora arangiye igihugu kigaba gifite perezida mushya
kuba arabaze bobo ngaha impunzi zigenda ziraza ku munsi ariko ntawo vuga ko hari nyinshi zoba zaraje kivunga zoba biboneka cyane ko zoba zaje muri kubera ry'amatora ariko ubundi impunzi biraza nkenke muziki byo gusa Kongo kiba gifite ingorane mu mpande nyinshi hari habaza kandi no muri iyi minsi hari habaze amakuba hari abasubiyeyo ibyo zose nabyo nibaza kuko izo zari kumenyekana kuko uburyo bw'ingene basubirayo ni uburyo uba busanzwe buzi abantu bushobora kumenya bibaza ko atabo barasubiyeyo ariko abaza nabo igihe cyose ngaha ikambi ihora yakira impunzi zabo z'abanonyi z'abakongomani
ubu ni iki watubwira ku bintu bya bihangayikishije cyangwa se biraje ishinga impunzi ziraho mu nkambi ya Nakivale cyane cyane ko ari imwe mu nkambi nini muri Afurika
nk'ubu icy'umwihariko tuvuga ni uko kwezi kwa kabiri niho amashuri nka yose atangura muri iki gihugu urumva ko abavyeyi b'impunzi urumva ko bafite abana nabo kandi baba bakeneye kubarungika ku ishuri kiri mu bihangayikishije binazi yuko nko mu mashuri yisumbuye hoho asanzwe hari ishuri imwe ku buringanire burenga kilometero kwadrato 186 urumva ko ari hanini hari ishuri imwe yase bigorana yuko abanyeshuri bashobora kuharonka ibibanza bose bikaca bigora rero abandi ngene baronka iyo bajya kwiga na bujya ayandi mashuri usanga bujya ari bunini bw'ama minervale bikaca bituma bihangayikisha impunzi muri rusange hama no mu mashuri mato naho nyene usanga igitigiri cy'amashuri ahari ari make uravye n'abantu baba bahari ingene bangana urumva rero mu ntango z'umwaka w'ishuri urumva ko icyo kiri mu bihangayikishije impunzi zitari nke ngaha mu kambi ya Nakivale
hari ikindi waba wifuza kuvuga ku byerekeranye n'iyi nkambi ya Nakivale ku bakurikiye radio Ijwi rya Amerika
cyo nagomba kuvuga ni hamwe kuvuga ko kubatayizwe ko ari kambi nini kandi ndimwo impunzi nyinshi ziva mu bihugu bitandukanye birenga indwi kandi mu kambi abantu bamenyeranye naho hari abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye usanga bamenyeranye bagakorera hamwe bagakorana na hanini nico novuga ku byerekeye iyo kambi
ye uravuga ko aba ari impunzi ziva mu bihugu bitandukanye ubwo muhuzwa n'uruhero rurimo
ururimi rw'igiswahili cyane cyane ngo duhurira ko kubera nico dushobora umusomali guhuza nawe mu Ethiopia no mu Eritrea icyongereza nacyo urumva hariho abagikoresha mugabo hariho n'abandi impunzi nyinshi ntizibazizi urwo rurimi.
Ndagushimiye cyane Ive, irakoze.
Murakoze namwe.
Nukura kabino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunze mari mu giteze abiri, yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nation yamfashe muhinga bw'ivyuma, nanje Diane Nahazwi nabategura inongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara. Mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ku izina rya bagenzi banje. Ndayipfurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimo.